Mutangazo jasohoye ishirahamwe ntabariza yashimye ingingo ya Perezida yo kurekura abanyororo yatangaje ku munsi wa nyuma urangiza umwaka wa 2021. Umukuru w'iryo shirahamwe Jean-Marie Nshimirimana yemeza ko inzu z'imbohe mu Burundi zahindutse nk'ikuburiro abafungwa mu murengera bakaba bafunzwe atamva zumvikana zihari bitewe n'uko hari abantu bagiye bitwaza Kenya n'amabanga bafise mu gufungisha abantu uko bavyishakiye. Asaba Abarundi bose kuvira hasi rimwe bakagwanya akarenganyo.
Ariyo rero twagiye turabona mu ishirahamwe ntabariza byakwega Abarundi benshi mu mabohero atandukanye ugasanga yagiye kuba nk'icukiro kubera ukurundana kw'abantu benshi bimwe bimwe rero byavuye ku babe gito b'Abarundi bamwe bamwe avuga ati komvise igikenye reka nyarucari akaba adasimuvugira ndamupfungishe agatelefona procurere agatelefona umuopeje kanaka ati mumfungiro biraduhaye intege rero Abarundi twese ko tukwiye guhagurukira icyarimwe kugira turwanye akarenganyo kandi turwanye n'indongozi zimwe zimwe zifata uburongozi nk'icibare kumenga n'ubwo gucinyiza abandi.
Ibitigiri by'umurengera mu mabohero na Perezida Evariste Ndayishimiye biramuraje ishinga kwa 31 ukwezi kwa 12 mu kiganiro yaremesheje n'abanyagihugu hamwe n'abamenyeshamakuru yavuze ko yifuza kubigwanya yemeza ko kubwiwe inzu z'imbohe zikwiye kurungikwamo abicanyi bonyene.
Ukazubona ni manza zitajanye n'ubwicanyi umuntu yagiye gupfungwa ngo naka ngo aheraniye naka ngo yagiye gupfungwa. Sinifuza yuko jenda wona mu munyororo abantu bapfungwa atarabicanyi tukaduhonze mu gihugu umuntu ariko arakora akorera igihugu ariko arakora umuteza imbere uciye mujyana kumubika niwe nyine ucumugaburira niwe ucirondera mugirira umutekano nibonero naho kujya abicanyi kugira ngo bikingire abene gihugu ko twabonye abicanyi hakabaho gukosorerwa abantu bo babicanyi niwe kujya mu munyororo.
Mukurindira kwiyo ntumbere shikwa ko mu mahoro atari make abafungwa bavuga ko badafite imiryango hafi yaho babohewe bagemurira bamabuze ibyo bafungura. Umukuru wa ntabariza ahamagarira abakuru b'amabohero kwijubukira kurimisha mu mirima kugira ngo barinde kigo yabo bajejwe.
Bararikiye ubuyobozi bukuru bw'amabohero abarongo y'amabohero bo mu Burundi ijya mirima bafise y'amafrizo hakabanyoro bavundira mu munyororo basohore amaboko baje kurima y'amahegitari tuzi yo mu Rumonge y'amahegitari tuzi yo bwawo kurimimba abanyororo bafungura injya bahindurirwe batanye kuri bwa bugari na bya biharage bahindurirwe bafungura imboga mbere bishobotse borore bafungure n'inyama birashoboka. Umuntu umwarorora akagira ubworozi buri mw'inka 10 cyangwa 15 bendaretse abantu babari igihumbi.
Mu kwa gatanu umwaka uheze Perezida Evariste Ndayishimiye yahakigwa mu imbohe zirenga 5,000 ariko abagera ku 77 nibo batezuriwe gusa. Hamucyifuzo cha kizigenza cyo kurikizwa kabishaka nshimye imana arongoye ntabariza sanga n'imiburi buri ho kwitegereza abanyororo barenga 2,000
si barundarinza avuga ati dukurekura abantu bose batagirizwa ubwicanyi amwe byokorwa byukuri neza nko yabisabye hazotaha abanyororo bashika 2,000 mugabo hamwe tubona neza ko se barundi bavuga tatashika 5,000 hagacare ku 2,700 intambamye hari ndayibabwiye arabivuga mugabo haraja uwundi mugwe ugiye kuraba dosiye y'abagire bareko arero amadosiye dusa acasanga afashwe intambamye bayemo ugasanga yaraciriwe umunyororo mugabo hari kwihadaba iyo hadabo ntiyaririshe.
Mu kiganiro cyo ku munsi urangiza umwaka umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeje ko mu byarazwe bigoye hari mu gisata cy'ubutungane avuga ko imanza 200,000 ari birarane ahamagarira abacamanza kuzikura mu nzira kugira ngo uyu mwaka urubanza rwatebye uzomare n'imiburi iminsi itarenga 100.
Ntitwavuga ngo ubutungane bwari bwiza mu gihugu oya, ibintu byose byari byarabaye na imanza zonyine zabaye ikirare twaragize rusasuma yazo dusanga 200,000 urubanza hako uruca ntirushe mungiro wopfurureka ubu twashaka kuba twihutire izacitse zibanze zije mungiro hanyuma duce rero tujya kuri za zere nazo zitaracika tuzimare nazo nyene mu mwaka uza tufise intumbero yuko atarubanza bomara nk'amezi atatu utarahera.
Uburundi busa amabohero 11 afite ubushobozi bwo kwakira abantu batarenga 4,194 ariko amaraporo y'ubuyobozi bukuru bw'amabohero n'amashyirahamwe yahani hagati hakabafungwa yerekana ko ubu abayabarizwamo barenga 13,000 ibituma imibereho yabo ikomeza gutituka nk'uko amashyirahamwe yahanye uburenganzira bwabo bishikiriza. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.